Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Internet radio yacu voa.com. Nshuti zacu, mwaramutse neza.
Igishimishije nuko hari uturere twari mu myanya ya nyuma twakoze neza, tumwe muri two ndetse tukaba twaje mu myanya ya hafi, imyanya 10 ya mbere.
Uyu ni Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Anastase Murekezi mu muhango w'imihigo. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru turayahera kuyo hirya no hino ku isi, aya mwateguriwe kandi muragezwaho na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ndaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikira no makuru. Duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ishiramwe Gallup ryatohoje rigasanga umunyamerika umwe kuri batatu niwe wemera ingene Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko aratunganya amasezerano ku mugambi wa Iran wo gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Iryo shirahamwe ryabajije abantu bashika igihumbi mu minsi iheze, rica risohora itangazo ku munsi wa kane ryerekana ko abantu 55% batemera politiki Perezida Barack Obama ariko arakina muri Iraq, 33% bakayemera. Ibyo biharuro bisusa n'ibyakozwe na Université ya Quinnipiac byerekanye ko Abanyamerika babiri kuri umwe batemera iyo politiki. Ibyo biharuro kandi bisohotse mu gihe abagize inama nshingamateka na nkenguza amateka ya Amerika bari mu karuhuko ko muci imbere yuko basasa bagahakana canke bakemeza bitarenze ukwezi kw'icenda iyo nteguro y'itegeko yo hagarika Iran kubandanya gukora ibirwanisho ruhonyanganda, amakungu nayo akayitezurira ibihano yayifatiye kandi bimaze kuzingamika ubutunzi bwayo. Iryo shirahamwe ryakozwe amatohoza rivuga ko Perezida Barack Obama afise ibiharuro byiza ku bindi bibazo byabajijwe, ni nko kubijanye n'ubwoko, iby'indero, iby'ubutunzi, iby'imigendere n'arandi makungu bica mbere bituma ibiharuro by'ingene yemewe mu gihugu bishika kuri 47%. John Kerry ni umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramenyesheje kuri telefone mugenzi w'Uburusiya Sergei Lavrov amakenga afise ku bitero byabaye byinshi by'abagurwanya Leta ya Ukraine mu burengero bw'ico gihugu. Mu kiganiro umutegetsi akomeye wo mu Departement y'imigendere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye amenyesha makuru kuri uyu munsi wa kane, yavuze ati John Kerry yarasabye mugenzi we Sergei Lavrov ko ingwano zohagarara byihuta. Ikindi yasabye nuko amasezerano yo guhagarika iyo ngwano yashyizwe ko umukono na Leta ya Ukraine hamwe n'abayigwanya muri Belarusi mu ntango z'uyu mwaka yo kwirikizwa. Iyo ngwano rero imaze guhitana abantu 65,500 mu buseruko bwa Ukraine kuva itangura mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze. Umurwi wose uguma wagiriza uwundi ko ari wo wahonyanze amasezerano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bavuga rumwe b'abanyaburaya bagiriza Uburusiya ko bushigikiye abarwanya Leta ya Ukraine mu bya gisirikare. Abarusiya bagahakana bavuga ko umurusiya avuga arwanya Leta ya Ukraine afasha abarwanya Leta ya Ukraine abikora ku gatwe kiwe ataburusiya bwamurungitse. Muri Iraq igikamyo kirimo amabombe caraturikijwe ku munsi wa kane ku isoko yahitwa Jamela mu gisagara cha Sadr City. Abantu bamenga 67 barahazize ubuzima wa muguri Islamic States waramaze kwemanga ico gitero. Ico gitero kiri mu byambere gihitanye abantu benshi muri uku kwezi mu karere kabamwo abashite bariko barafasha Leta ya Iraq kugwanya umurwi Islamic States. General Ray Odierno ni umunyamerika atwara abasoda arwanira hanze, yabwiye abanyamakuru kwa gatatu ko ibitero by'indege biri kugana abafasha Iraq birongowe na Arabi Saudite ngo bimaze kugira icyo bishitse ko ati ariko ingwano ntirikiratera imbere ku buryo mu minsi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zofasha igiso cya Iraq gutera iyindi ntambwe. Aho rero ni mu gihe aba Islamic States bamaze kwigarurira uduce tutari duke twa Iraq. Mu Bushinwa mu gisagara cya Tianjin ibintu byari mu bubiko bushingukamwe ibintu bishobora kubangamira amagara y'abantu byaturitse ku munsi wa gatatu bimaze guhitana abantu barenga 50 barimo babasoda bakize imyamwoto 17. Ikinyamakuru cha Leta cyo kivuga ko abantu 700 bakomeretse muri bo 71 bakaba bababaye. Nta nkuru ivuga icatumye ibyo bintu biturika, ariko nyine iyo kompanyi wewe yamaze gutangura kumvirizwa n'ubutungane. Muri kwa Perezida Obama abicije kuri umwe mu bavugizi biwe Ned Price yarahojeje imiryango yabuze avuga ko ibyo byashitse arimo kugwa babaje na Ban Ki-moon umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu yarahojeje imiryango yabuze nabo basoda nyene ati mwaguye ku rugamba rwa nyuma rw'iteka. Ibiganiro hagati ya ministre w'imigenderanire wa Afghanistan Salahuddin Rabbani n'uwa Pakistan Nawaz Sharif byarabaye kuri uyu munsi wa kane. Icyo byari bigamije ni ingene bosukamwe mabisi mu migenderanire itameze neza muri iki gihe hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ibyo byavuye ku bitero abataliban bamaze iminsi bagira i Kabul kandi bimaze guhitana abantu benshi. Itangazo ibiro bya ministre wa mbere wa Pakistan byasohoye nta kinini kirimwo uretse ko ryavuga ko iyo mibonano yarishimikiye ku migenderanire iri hagati ya Kabul na Islamabad. Mu byo bategezwa kuvugana rero harimo yuko Afghanistan yemeje ko Pakistan ifise uruhara mu bitero biherutse kuba ku munsi wa mbere kandi ishwe ico gihugu categezwa gushira mu ngiro icemezo cafashe co gutareka abataliban ngo batere Afghanistan bakoresheje ubutaka bwa Pakistan nyene. Igitero ca nyuma cabaye ku munsi wa mbere cari gitumbereye abakozi bo muri leta cabereye hafi y'ikibuga c'indege ca Kabul gihitana abantu batanu abashika abarenga batandatu nabo barakomereka. Abategetsi ba tazumwe za Amerika n'abakiba bazohurira havane kuri uyu munsi barahurira havane kuri umunsi wa gatanu kugira ngo bugurure ibiro byo kugurura icese userikizi bwa tazumwe za Amerika muri ico gihugu. Ku migenderanire rero hagati ya tazumwe za Amerika abamwe nabandi baravise ico babivuga ko Philippe Bernard umwigisha mu by'imibano hagati y'ibihugu avuga ati iyo migenderanire nta kinini zohindura kuko ibintu byo butunzi leta z'umwe za Amerika zafatiye kiba bitarafutwa. Arashima kandi kuba cha president Barack Obama ariko arakora muri Iran ati uko niko Amerika izotera imbere mu bibano n'ibindi bihugu mu minsi muri kazoza. Frank Carlson ni ari mu barwanya Cuba we yabwijwe rya Amerika ko leta z'umwe za Amerika zategeza kubangira kugura ubuserukizi gushika Cuba ibanze ihindure politike yayo yo kutubahiriza agateka kazina muntu.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Urubuga rwa internet ni radio yacu voa.com na Facebook ni VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari duhere mu Burundi. Inyuma yaho umukuru w'urunani Amizero y'Abarundi agatorwasa yinjiriye mu nzego z'ubutegetsi, hari amakuru avuga ko n'abandi bategetsi b'urwo runani barimo na Charles Nditije uyoboye urundi ruhande rw'umugambwe Uprona nabo baba bari hafi kwinjira mu nzego za leta. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Charles Nditije nyamara arahakana ayo makuru.
Komeze nakwe turabyumva ayo makuru mugatwamisha yuko ayo makuru ari bihuha bidasaba ifatiye kuko kugira mbere dukure kari mu nzira birashinga yuko bya komite z'umugambi byarakora wadusane turabyarakoranye birashinga yuko umugambi wadusane turona temera ayo matora ko yatunganijwe habunyanzwe ibirwa shingiro n'amasezerano ya Arusha ko ayo matora yitayemera kandi yuko inzego yakomoka ko na zimwe ne zitayemera kuringa yuko abo bose twari twashyize ku ndonde n'imitoro y'abarundi bari badasigana haba ku ndonde abagenda ba komine canka haba ku ndonde z'abashinga amateka ko atanumwe aje kwinjira muri izo nzego.
Aho muri ko muvuga uruhande rwa Ipona murongowe mwebwe rutarongowe
rwa Ipona yego turongowe yego turavuga yuko uzohira aka karenga kuri izo ngingo zafunitswe n'urwego rukuru rw'umugambwe yuko azohemukiye umugambwe udasikanika n'abarundi yiguze guharanira ayo masezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro azoheza rero afatirwa ibihano kuyerekeye amategeko n'akarangamutima by'umugambwe.
Ariko ni musaba imbere yo kuja muri izo nzego ikintu co tuma muja muri izo nzego niki?
Ariko ndabandanya yuko mu byo bigo zafashwe twavuze yuko kandi twebwe tubona yuko atayi mizira y'urukiza kugira ngo ibijyanye za politiki n'ubwicanyi zabaye ndase bize mu nzira bihera Burundi bugorore ko inzira yonyine irashe kandi ishika ari uko hoshingwa inzego shasha inzego fata kibanza zitegura aya matora mashasha yubahiriza ibwirizwa shinga n'amasezerano y'Arusha kandi ibyo bikaba byihuta cyane ko reka ari inzego zigira zirangize ibirungo byazo. Basaba mbere yuko abadashigana buguma na kaka barundi mwese ngo bafatanye mu nda birinde ingabanya amahoro y'umutekano birinde agasomborotso mugabo wagumye bakaniba haranira agatira kawe no kubahiriza ibiri bashingira n'ayo masezerano yarusha.
Muravuga ko hakwiye kuba nk'ibiganiro kandi amakungu yose ariko aratera kamwe ugasaba ko ba ibiganiro mu gihe ibyo biganiro byotangura ikintu mwosaba n'ikihe ikintu mwibaza ko mwuganira ko mwebwe mwosaba cyane cyane n'iki
ikintu cya mbere dusaba ni uko kwicara na twese n'ubutegetsi cyane cyane perezida nkuru nziza ko niwe twemera gushika kuko inzego zararangije ikiringo cyazo dusaba yuko tutuma ko abarundi bari mu bigambwe bari mu mashami yigenga yihereye imana abantu bose bafite icyo bavuga ngaha mu Burundi kugira ngo twicare tubone yuko aya matora uko yagenze ntawo yemera atarukiza ashobora kuzana tukicara turabe tuti none ko inzego zigira zirangije ikiringo icyo kiringo muri icyo kiringo ibyo inzego zizoshingwa ziba zimeze gute zizoba zirimo bande kugira ngo tugire tuti izo nzego zose twumvikane niba zishingwa hanyuma twicare tubarire kugena izo nzego zoba zizutse hanyuma turabe n'ikiringo zomara kugira ngo bihe umwanya wo kugira ngo hatunganiwe amatora ahuriyemo bose amatora yubahiriza ibwiriza shingiro amasezerano yarusha.
Musaba ko ibwiriza shingiro rihinduka kugira ngo ibyo biringo bishasha bize ko ibwiriza shingiro rivuga ko amatora umukuru w'igihugu atowe amara imyaka itanu muyaza ko mushaka guhindura ibwiriza shingiro
bashimye ko ibigo ntarantara ko twemera ko yatowe kuko amatora ntiyemera twarasabye n'abanywanyi bacu ko batayita twebwe ibyavuye matora twese dutangura ko mu kuganira
abarundi bashika ku 69% batoye umukuru w'igihugu ntimuwemera
nibaze ko ibyo biharo byawe atari byo kuko uravye abarundi biyandikishije n'abatoye sinibuka neza ibyo byerekeye igirizwa bamba amatora y'umukuru w'igihugu mugabo ufatiye ku byo nanose cyane bijyanye kandi utahiritse cyane abatoye yiyandikije ngo bajye mu matora y'abashinga amateka bari miliyoni amajana n'amajana munani na mirongo n'ayandi abatoye ni miliyoni miliyoni imwe n'amajana ni ukuvuga ibice 44 n'ibice 10%
ibiharuro
ko no ku matora y'umukuru w'igihugu amajwi arahe abatoye baraba mu batoye amajwi CNDD-FDD yarose kandi biyo nyene bijya mu 69% cyangwa barundi 69% gafite n'abanamba ingenzi bashaka kubona 100% mu matora y'umukuru w'igihugu.
Ibi haruro byashikirijwe n'umurwise ni murabihakana si byo rero
uvuze ufashe uti perezida Nkurunziza yatowe na 69% y'abandi urabya biyandikishije bacuba kujya gutorera bangana n'abamutoye bashaka 50%.
Professeur Charles Nditije murakoze cyane gose ku kanyama duhaye.
Ijwi rya Amerika imihigo mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yaraye ayakiriye mu muhango wabereye mu nteko ishinga amategeko. Yaboneyeho umwanya wo gusaba abayobozi ko mu mihigo y'ubutaha bagomba kongeramo no guhangana n'agasuzuguro k'amahanga nyuma y'irekurwa mu Bwongereza ry'umukuru w'inzego z'iperereza z'u Rwanda Lieutenant General Karake Karenzi. Eric Bagira Ubusa yatwoherereje inkuru.
Hatangazwa ku mugaragaro ko imihigo ya 2014-2015 yagenze hanashyirwa umukono kwikurikira. Bwana Anastase Murekezi, minisitiri w'intebe, yagaragaje ko raporo y'ikigo cy'imiyoborere mu Rwanda igaragaza ko abaturage bishimira serivisi bahabwa n'inzego za leta ku mpuzandengo ya 72%. Ivuye kuri 74% muri 2013-2014. Muri rusange imihigo ya 2014-2015 ngo yagenze neza kandi ngo buri rwego rwabigizemo uruhare. Minisitiri w'intebe Murekezi yagarutse ku kigeranyo cy'imihigo ya za ministeri n'uturere ndetse n'icyatumye izamuka.
Minisiteri zishije imihigo yazo ku kigeranyo cya 74.8% muri 2014-2015 zivuye ku kigeranyo cya 66.5% yo muri 2013-2014. Ku birebana n'uturere, impuzandengo y'amanota utwo turere twagize yavuye kuri 64.9% yo muri 2013-2014. Iyo mpuzandengo y'amanota igera kuri 73.5% muri 2014-2015. Igishimishije ni uko hari uturere twari mu myanya ya nyuma twakoze neza, tumwe muri two ndetse tukaba twaje mu myanya ya hafi, mu myanya 10 ya mbere bishingiye ku kanyafu bashijeho bamwe mu bayobozi buturi.
Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimye na uburyo imihigo ya 2014-2015 yagenze. Icyakora agaruka ku turere nka Gatsibo n'utundi duhora mu myanya ya nyuma, avuga ko Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi na mugenzi we w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Francis Kaboneka bagombye kuzabitangira ibisobanuro mu bihe bya vuba.
Kubera ko ndabibariza ko niba ari imihigo dukora, niba tugirana n'amasezerano, ntabwo nabireka ngo bihite gusa abajije ngo menye impamvu. N'umubakurikirana iyo mihigo bakwiye kutubwira impamvu zihoraho z'ahantu hamwe ahora adakora neza. Ibyo rero ndibwira ko Prime Minister na Minister wa Local Government mukwiye kuzabyongera mu mihigo, mukajya mubidusobanurira ntibihite gusa. Ariko na mbere yuko dutegereza indi mihigo, ndibwira ko vuba aha mukwiye kuzabidusobanurira impamvu bimera bityo. Niba byahora bityo muri raporo muduha nabyo mujye muduha.
Mu minsi yashize ntibyakunze kugwa neza, abayobozi b'uturere bakunze gukora icyo bita gutekinika babeshya ko benshi imihigo nk'uko byakagombye, kuko abagera kuri 7 bakuwe mu myanya. Kwese imihigo ya za minisiteri n'uturere bihuriranye no kugera ku butaka bw'u Rwanda kwa Jenerali Karenzi Karake ukuriye ubutasi bw'igihugu. Uyu yari yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu n'Ubwongereza kubw'impapuro za Espagne zimushinja ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu hagati ya 1994 mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byabaye ibyishimo ku mukuru w'igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Perezida Kagame yabwiye abari mu muhango wo kwesa imihigo no gushyira umukono ku mihigo y'umwaka utaha ko hagombye gusobanuka impamvu Jenerali Karenzi Karake yari yatawe muri yombi. Abasaba ko mu byo bahiga bagomba no kongeramo kurwana n'urugamba rw'amahanga nko mu bihe biri imbere, ngo hari ingamba umukuru w'u Rwanda adatomora buri rumwe mu mazina yarwo ashishikariza abahiga kuzarwana.
Nagira ngo rero mu byo dukora no mu mihigo hano byo dushaka gukorera igihugu cyacu kugira ngo dutere imbere, nabyo tujye tubishyira muri uwo mwanya. Ibyo duhigira, ibyo dukora, tujye tumenya ngo turakora turikorera mu isi iteye uko iteye nyine. Sinda urugamba rumwe, hari izindi nyinshi zigomba gutsindwa nazo, tugomba guhangana nazo, kandi zo zirahari. Hari izindi nyinshi mu bihe bitoya turaza guhangana nazo. Hari ibintu bimwe biza kugomba gusobanuka. Ntabwo abantu bahora bagaragurwa. Ikintu cya mbere mpora mbabwira ni ukubyanga, ntabwo ntababyemera. Ntabwo ukwiye kubyemera. Iyo ubyemeye nyine barakugaragura. Nta muntu ukwiye kubyemera, ntabwo umunyarwanda akwiye kubyemera. Abo batugaragura bamwe nibo bateye ibi bibazo u Rwanda.
Biteganijwe ko imihigo ya 2015-2016 nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu izahagarara ku kayabo ka miliyari 206 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikaye imihigo ku muryango ifatwa nk'inkingi zafasha buri muryango kuzayigira iyawo. Erika Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dusubire mu Burundi. Ishyirahamwe Burundi Farmers, ni nko kuvuga abahinzi borozi b'Abarundi, ririmo abahinzi ba stevia, rirasaba leta kurwanya abayicuruza, abacuruza rero icyo gihingwa mu muhanda batabifitiye uburenganzira. Ni inkuru ya Fidelite ishatse.
Mu kiganiro ishyirahamwe Burundi Farmers ryahaye abamenyeshamakuru, ryamenyesheje ko ribabazwa n'ukugene ubu stevia idandazwa mu buryo butari bwo hirya no hino mu barabara yo mu gisagara cya Bujumbura. Zimwe mu nsiguro zitangwa n'iryo shyirahamwe ngo urufu rwa Pitas Bayagana kandi ari nawe yazanye icyo giterwa mu Burundi, ngo ni kimwe mu byatumye bamwe mu barimyi bihebura bagaca bashima gucisha habo. Maître Lucien Zorijana aserukira imbere y'amategeko Burundi Farmers.
Iyo byaciye bituma kigurishwa cyane nuko bumvise mutama ipitasi yitabye Imana, bavuga ati none ko ari yatugiye ko azokitugurira giye bwacu burahetswe, twagiye kubaza abo bantu bari ko barabigurisha ati none ko papa wacu agiye mugomba tugire gute, reka tugende twiyamvye. Mugabo si bose bagitwaye ku isoko, hari badutelefoni baratubaza tugire iki, abo stevia zabo zirahari.
Iyo stevia idandarizwa hirya no hino ku masoko ngo biratera amakenga, ngo kuko rimwe rimwe usanga irimwe ibintu bidatomoye.
Twasanga harimwe abatari bamwe ba Burundi Farmers bafite icyumviro cya stevia cyo gutabara Abarundi, harimwe abandi bishonze barunze urufaranga batangura kubirangura, kuko ngo barangura ifu y'imyumbati bagashyiramo ifu y'ingano kugira bagwize, batangura kwishyiramo utwatsi kugira ngo bagwize. Ingaruka ni uko bashobora kugura ikintu kitari stevia. Nicyo gituma dusabye ababijejwe b'umutekano ba leta bafite ubwo bubasha ko bohagarika ko stevio gurishwa mu ibarabara barashobora kugurisha icatsi giteri kibazo mu Burundi kigasha cyonona izina rya stevia
igitego stevia cyaste mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2012 kizanwe n'umuhise Peter Bayagana kandi mu myaka 3 cyari kimaze cyari caraburagijwe aho hari mirima yacu yagira randurwa iyindi nayo igaturirwa mu ntatandukanye z'igihugu mu bushikiranganje bw'urundi n'ubworozi bavuga ko ibyangombwa bigira ico gitegwa bitarigwa n'ikigo cy'igihugu kibijejwe izabu kugira ngo barabe akamaro k'ico gitegwa ku munyagihugu no ku mubano wacu hamwe n'ibindi bitegwa bisanzwe birindwa mu Burundi mugishira hamwe ry'abarimyi ba Stevia Burundi Farmers yerutse kuronka uruhusha mfata kibanza ariyo homologation provisoire mu gifaransa ibaho uburenganzira bwo kurima no gukwiragiza Stevia mu Burundi aho barimyi basaba Burundi guhurumbira ico gitegwa
kwebwe tubabwiye tuti ntiyagire usubira kurandura Stevia ahubwo muyivomere mu kwicenda bazogura imivyari wanyu abo muri Stevico bagenda guha abandi bene wanyu tuzohera kuri bari yabaranduriwe bose Burundi Farmers iri kwirako tiza kugira ngo tuzobaha gacumu kubumwe kugira ngo baronke izindi ntege nshasha zo gutangura turindiriye rero ko mu kwakira turi ma stevia inyuma y'amezi abiri tubatwimbuye tutangure guhinga kintu cyose kizova muri stevia kizogugwa turafise isoko rikwiye
Burundi Farmers irashima ko yaronse uruhusha mfata kibanza rubaha uburenganzira bwo kurima no gukwiragiza stevia mu Burundi ariko ngo gushika ubu nta burenganzira afise bwo kudandaza ico gitegwa ku masoko iyo shiramwe rero risaba ubushiranganje bw'ibintu n'ubworozi ko bwo borohereza mu kubaronsa vuba uburenganzira gushobora gushora icese ico gitegwa ca stevia ku masoko ubushikiranganje bw'ibintu n'ubworozi twashoboye kuronka abo umugi w'abahinga ujejwe kurikirana ico kibazo ibujumbura Fidelite Ishatse ku bwije rya Amerika
ibihe byashize byase igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Nshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umukuru w'intagondwa ukora ibitero by'iterabwoba ISIL urabandanya ibikorwa by'ubwicanyi ku banyagihugu b'abasivile. Uyo mugwi uherutse kugira imbohe abantu bashika 250 barimwo abakristo mu ntara ya Homs iri hagati muri Siriya. Ibitero by'uyo mugwi ISIL byaratumye kandi abantu baharugwa ku 2000 batizabo. Raporo yo mu mwaka wa 2014 yasohowe na Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gateka kazi na muntu ivuga ko abanyagihugu bari munsi y'uburongozi bwa ISIL batangishwa amatagisa adasanzwe yiswe jizya amaratiro y'iby'amadini arasamburwa inkehwa ziratuzwa abakristo baharugwa ku bice 10% by'abanyasiriya mu gihe ico gihugu kibamwo abantu barenga 17 million. Mu kwezi kwa kabiri umugwi ukora ibitero by'iterabwoba wa ISIL warakoze ibitero mu duce two mu ntara ya Hasakesh tubamwo abakristo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Abakristo b'abasivile batari bake barimwo abana, abapadiri n'abasaza baragizwe imbohe n'uwo muhari. Umuhari ISIL waraturiye wongera urasambura amazu n'amasengero. Abantu bashika 3,000 baratayizabo. Uko kuntu umuhari ISIL ukora ibitero ku basivile nivyo bigaragaza ko wihaye intumbero y'ubwicanyi no gukoresha ingufu kuri abo bose badashigikiye ivyumviro vyawo. ISIL urabandanya ibikorwa vyawo bigayitse ikorera abasivile bafise ivyumviro bitandukanye benshi muri abo nabo mu idini ry'abaisilamu. Abantu bo mu madini atandukanye n'abarongozi b'amadini bo muri ako karere igihugu cya Siriya kirimwo baragiye hamwe mu kwiyamiriza ubwicanyi, ugufata abagore ku nguvu, kwicisha abantu amabuye, kubamba abantu n'ubwicanyi bakorera abantu baba bagize imbohe bakabicira mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi. abantu bashika ibihumbi amajana 250 nibo bamaze gusiga ubuzima mu bwicanyi bwigwa n'uwo mugwi. Leta z'umwe za Amerika isaba ko abasivile bose bagizwe imbohe n'umugwi w'iterabwoba wa ISIL barekugwa vuba atakirinze gusabwa. Leta z'umwe za Amerika iriteguye kandi kurongora umugwi mpuzamakungu wose woshigwaho kugira ngo uhangane n'uwo mugwi ISIL.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu Alphonse Ndayikengurukiye aragarutse hano muri studio aje kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Muri make amakuru yavuzwe muri iki gitondo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishiramwe Gallup ryaratohoje risanga umunyamerika umwe kuri batatu niwe bemera ingene President Barack Obama ariko aratunganya yamasezerano ku mugambi wa Iran wo gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Iryo shirahamwe ryabajije abantu bashika igihumbi mu minsi iheze rica risohora itangazo ku munsi wa kane ryerekana ko abantu 55% batemera iyo politiki ya President Obama ariko arakinira muri Iran, 33% nabo kwijana bakayemera. Ibiganiro hagati ya ministre w'imigendranire ya Afghanistan Salahuddin Rabbani n'uwa Pakistan Nawaz Sharif byarabaye kuri umunsi wa kane. Icyo byari bigamije ni ingene bosukamwo mabisi mu migendranire itameze neza muri iki gihe hagati y'ibyo bibiri. Ibyo byavuye ku bitero abataliban bamaze ibisi bagira i Kabul kandi bimaze guhitana abantu benshi. John Kerry umunyababanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramenyeje ku telefone mugenzi w'u Burusiya Sergei Lavrov amakenga afise ku bitero byabaye byinshi by'abarwanya Leta ya Ukraine mu burengero bw'ico gihugu. Mu higaniro umutegetsi akomeye wo muri Departement y'imigendranire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye abamenyesha makuru kuri uyu munsi wa kane yavuze ati John Kerry yarasabye mugenzi we Sergei Lavrov ko ingwano zohagarara byihuta. Ikindi yamusabye nuko amasezerano yo guhagarika izo ngwano yashyizwe ku mukono na Leta ya Ukraine hamwe n'abayigwanya muri biro ya RC mu ntango z'uyu mwaka yoheza agakwirikizwa. Muri Iran, igikamyo kirimwo amabombe caraturikijwe kuri uyu munsi wa kane ku isoko ryahitwa Jamila mu gisagara cha Sadr City. Abantu barenga 67 barashize ubuzima wa murwi Islamic State nawo waramaze kwemanga ico gitero. Ico gitero kiri imbere mu vyambere vyahitanye abantu benshi muri uku kwezi mu karere kabamwo abashite abona bo bariko barafasha Leta ya Iran ya Iraq kurwanya umurwi Islamic States. Mu Bushinwa mu gisagara ca Tianjin ibintu vyari muri bubiko bushingwamwo ibintu bishobora kubangamira amagara y'abantu byaturitse ku munsi wa gatatu bimaze guhitana abantu barenga 50 barimo n'abasoda bakizimya mwoto. Ikinyamakuru ca Leta ariko kivuga yuko abantu 700 bakomeretse muri bo harimo rero abasoda b'umuriro. President Barack Obama yamaze kunika ubutumwa hamwe n'umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero ibiganiro byo muri iyi minota 30 bibaye bihumuje, ariko ibiganiro by'umunsi birakomeza. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.